hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamikaji kwa shikiliza ilgani ya vyo mkironi ya mkiano wanda Murundi mutukumila kumi ongo migu fia shatu eva kumetele chumichenda na kumetele minongi winaziri Urubanda mutukumila kumi FM jana kane ni miche vitatu Mungusha na kumitu kulikia kuli Facebook na YouTube Kuli radio yacu no kibanda shatu shamakuru Wezi tatu wa kaburungu radio yacu vewa na kaburungu com Mbeneza tutimwezi na mga kundi radio Ijwi ya Amerika Mwikumana Frederick Mwikije ikaze mwese mkigani ilo mwisanga
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Mungu kibia ni mwesa na chomusi, tuya hanini, kubuga kukida cha COVID-19 na kiliko kili ngumbi kuisi hose, na mwenu kuhunu, chubanda nyagi kumirwa kuisi hose, na chane chane mwurugu wiki mwunzi ya majambele, mwuri wihe tugiye kuinjira mungu, bikanye mwuri leta zumu za Amerika. Ibi tige vya wandura icho kiza kumusi bila wandanya kuyongera. Ibi haruru, jashikirigwe kumusi wakatatu. Itariki 11 y'ukwezi kw'icumi byerekana ko muri Leta Zunze Amerika abantu bashika ku 100,000 haribo banduye ico kiza. Ni mu gihe no mu bihugu vya Uraya ico kiza kibica bigacika kandi n'ingingo zikabije zibuza abantu gukoranya mu bibanza ari benshi zikaba zarasubiye gufatwa abategetsi ku isi hose. Rero barabandanya guhimiriza abanyagihugu kwirinda icyo kiza mu gukurikiza inyigo zashyizwe ahabona dufatiye karuhe ku Burundi. Umukuru w'igihugu hamwe n'abategetsi banyenicubahiro bamuherekeje mu rugendo aherutse kugira mu gihugu cya Guine Equatoriale bashyitse bishyira mu kibanza cya bonyine mu kiringo cy'amasaha 72 mu ntumbero yo kubahiriza amategeko ajyanye no gutuza icyo kiza. Mu ndwi ziheze naho abajijwe amagara y'abantu mu Burundi barasozereye isekiza ryo kwirinda ikiza cya coronavirus aho bashikirije ibitigiri by'abantu cahitanye abacanduye hamwe n'abantu bavuye bagakira mbega nyingo zofatwa kugira ngo icyo kiza kibandanye gituzwa. Muri iki gihe imbibe zishobora kugurugwa kandi kibanza mpuzamakungu c'indege ca Bujumbura cuguruwe n'izihe. Uyu munsi rero duhereye duhishije ko turi kumwe na muganga Sylvain Zeimana, umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga w'Umurundi. Muraho Dr. Zeimana.
Ego Frederic Mbikizi ndabashimiye ko namwe mbigenda komeye makuru imeze.
Murakoze cyane rwose kwitaba iki kiganiro. Turi kumwe kandi na Professor Lionel Remesha yigisha muri kaminuza Alliance University yo mu gisagara cya San Diego muri leta ya California muri Leta Zunze za Amerika. Professor Remesha afite uruhara rukomeye cyane mu twigoro two gukangurira abarundi kugira ngo birinde ikiza cya coronavirus. Yamana ntaryo yatangaje amakuru ku kibanza cyabigenewe kuri Facebook. Muraho Remesha.
Amahoro neza Frederic.
Murakomeye.
Ego menande.
Turakomeye. Reka dutangwe kuri Dr. Sylvain Zeimana, icyo kiza muri iki gihe cifashe gute mu Burundi ibiharuro bishikirizwa byerekana iki?
Ego menande, mu Burundi ikiza cya coronavirus kirahari. Yahari ariko abagwaye ba sisikara batonte, icyo nicyo twoshima kuko ibiharuro biri by'i Buraya numva biteye ubwoba. Twebwe ni abagwaye gushika ubu bari mu bitaro kubera indwara. Hari abaza baratogwa ko bagwaye mugabo kenshi usanga ari abantu baje bavuye mu mahanga nk'ubu kibuga cy'indege cyuguruwe. Hariho n'abamwe bamwe bahora baje bavuye mu mahanga baciye nko mu gihugu cy'Ubushinwa cya Tanzania kitari cyabugaye imbibe nubwo batumye bagishyika yashobora gushyirwa ugasanga mu nyuma basanze bagwaye. Ariko ngaha mu Burundi ibiharuro nuko birashimishije kuko tubonye kuva kiza gitangura hamaze kwitaba Imana umwe gusa hanyuma n'abagwara baguma bakira. gushikubwa kwaye si benshi bose byaruro ndikonda byaruro bya ubushangaje bw'amagara y'abantu byaruro bihumuriza ariko nko namwe nivuga akaranda ko kase yose na pewe mushaka kimikino bizaguma tugase ariko gushikubwa kujyereke coronavirus mu Burundi iracyifashe neza
mu rashaka kuducira ku mayange kuri cyo biharuro bishikizwa muri iki gihe ije
gihari ni ashobora kwambika gushikubwa amakuru turonka atangwa n'ubushikanaji bw'amagara y'abantu yerekana yuko abantu uno munsi bagwaye iyo ngwara bose hamwe ari abantu 62 uno munsi abantu bagwaye n'abantu 62 abamaze kugwara bose muri rusangi na 612 muri abo hamaze gukira 549 ariko nk'uko ndababwiye abagwaye uno munsi ni 62 bonyine
ije n'ibitigire biza gatima umuntu yihweje ukuntu ico kiza kiriko kihingumbi ahandi hose ku isi nk'uko mwabivuze ikibanza c'indege mpuzamakungu ca Bujumbura caruguruye muri indwi arabakenga ko ico kiza gishobora kwiyongera ko hazoba hari uruja n'uruza rw'abantu
bakenga ntiyobura ariko ingingo zarafashwe kugira ngo tuzitire tutaronegwa ni ukuvuga umuntu kugira ngo ashike i Bujumbura azobanza kuba afite igipimo cyerekana ko yapimye yaguye coronavirus igipimo kitarenza 72 ashitse rero yongere cyo muri isolma donc aho dushyira abantu kugira ngo tubacungere turabone neza ko atakimenyetso bagaragaza iyindi minsi itatu no kuvuga 72 kandi yongera apimwe agishika yongera apimwe kandi aheza 72 hanyuma uyigaroye baguma yamukurikirana abaje mu magara y'abantu kugira ngo atite ikimenyetso icyo ari cyo cyose umuntu aheza amenye umuntu yinjiye ryari igihe yapimwe ryari rimeze bite none ubunye ageze bimeze gute ni ukuvuga ingingo zifatwa kugira ngo tuzitire tutaronerwa ariko ni ukutorindira tukaraba ukungene ibyo genda biragenda ariko gushika ingingo zafashwe n'izo hanyuma ubunye abapolisi bajejwe imipaka icyo bita polisi de l'aire des frontières bariko baragirishwa imyimenyerezo bagirisha n'amaformasiyo kugira ngo babashe kutofata neza abo bantu abo mu gisata cy'amagara y'abantu nabo bariko baragirishwa bariko barigishwa kugira ngo bamenye kuraba ibimenyetso by'iyo ndwara bamenye no gukurikirana abantu bazoza bavuye hanze hariho n'urutonde rw'amahoteli bagize bazashikiramo ubu nta muntu azoshika wasashikira mu kibano cyangwa ugashika mu irabona nyine azobanza kujya mu ihoteli ahazo bari kumwe n'abaganga barabafata akamenyetso afise hanyuma kandi bamupima agishika bakongera bakamupima asohotse muri iyo hoteli kugira ngo bamenye neza yuko atangwara yinjiranye
amakuru ariko atangazwa muri iki gihe ni uko n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye hamwe n'abandi banye n'icubahiro bari bamuherekeje mu rugendo yagize muri Guinea Equatorial nawe nyine yashitse yishyira mu kibanza cya wenyine iyo ngingo tanga ubuhe butumwa
ubutumwa bwa mbere jean shobora gukuramo ni uko iyo ndwara atawe igira umutwe ni ukuvuga iyo ndwara naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara n'akarorero hari abakuru b'igihugu bo mu bihugu bya buraya bagwaye icyo kiza muri Amerika mu Bwongereza umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara muri Canada umushikiranganji wa mbere yarwaye iyo ndwara ubutumwa bwa mbere iyo ndwara ntabigera umutwe naho umukuru w'igihugu urashobora kuyirwara kira kabiri na karoro keza cyane ugati nta n'umwe ari hejuru y'amategeko amategeko mpuzo wakunga ariko arafatwa uno munsi mu kurwanya iyo ndwara yerekeye twese wa umukuru w'igihugu waba umunyagihugu asanzwe ubwirizwa gukingira abandi nimba wanduye iyo ndwara upimishanye ko uyirwaye hanyuma ukingira abandi ntiwanduze iyo ndwara ubwo niko butumwa nabonye hanyuma kandi ikimenyetso cy'uko iyo ndwara bayihagurukiye mu Burundi
Professor Lionel Rebesha murabandanya igikorwa cyo gukangurira Abarundi cyane cyane ku nyandiko eka no ku makuru y'imvaho yerekeye icyo kiza mubandanya guha usangira n'Abarundi mukoresheje ikibanza cya Facebook uruhara igikorwa mwagize ishobora cyarakoze n'iki mu Burundi twumvise ibyo bitigiri n'ibitigiri bito cyane rwose umuntu yihweje ukuntu icyo kiza cy'inganda ku isi hari ikintu mwibaza ko muba mwaratereye namwe mu zindi ngingo zifatwa n'abategetsi
egome icyo kibazo ni cyiza cyane kubera iyi ndwara yari yateye ya coronavirus COVID-19 ni ndwara yari nshyashya kandi nta n'umwe azi ukungene ibandanya n'ubu abahinga baguma bayiga urumva muri icyo gihe bitwa ariko arazi yuko igihe yatangura bariko barigisha abantu bose ngaha muri Amerika no mu mihingo myinshi yo ku isi bariko baratanga impanuro z'ukunge n'abantu bo kwikingira aho rero niho twaciye tubanza gutangura kuraba ivyo bariko baravuga bavuga mu Cyongereza canke mu zindi ndimi tukabihindura tukabigira mu Kirundi ku rubuga rwa Facebook kuko hariho abari kuri Facebook bashobora kuba batazi Icyongereza cyangwa Igifaransa neza ariko turavuga reka naho tugishyire mu Kirundi kugira turabe ko hoba hariho n'abandi twashikira igikuru ni ugufasha abantu kubahimiriza abantu bamenye iyo ndwara kugene yandukira no kugene boyikingira aho ivyo birafasha cyane kuko ngaha muri Amerika muri Center Disease of Control aba agerageza kurwanya iyi ndwara ngaha muri Amerika eka baranafashe no muri Afurika no mu nyigisho batanga muri Afurika inyigisho za mbere zari kwikingira nizo babanje kwigisha hanyuma baranafasha ibihugu byinshi byo muri Afurika gutesta iyi ndwara gupima iyi ndwara urumva twebwe icyo twagira twarazi inyigisho ariko baratanga tugashaka kuzihimiriza kugira abantu benshi babizeze cyane cyane abakiri bato nibo bakoresha mu buhinga ngurukanabumenyi abo nabo kenshi ushoboye kubashikira bakabyumva bakanyurwa ibyo birashobora gufasha kugabanya ukungene rirandagata rya COVID-19 rije mu banyagihugu.
Ego tugarutse ku bitekerezo byashikirijwe na muganga Sylvain, murashaka kutubwira ukuntu mwebwe musigura ibyo bitigire bito umuntu ubiheje ukunje kiza gisubije ku isi hose mu biha isiguro nki ku bwanyu biba byagenze gute turazi ko no mu bihugu biteye imbere icyo kiza gushika ubu bataragihagarikana nk'uko twabivuze nk'aha muri Leta Zunze Amerika icyo kiza kirabandanya kwihinga.
Ego icyo ni ikibazo cyiza cyane kandi ni ikibazo kikiriko abakiriko bariga ariko nk'ubu uramaze urazi ko ibyo bamaze kwiga nk'ubu mu bisanzwe nko ngaha muri Amerika igituma icyo kiza cyashwiragiye cyane rwose ni kubera abantu indo baravoyaja cyane barafata indege hari indege nyinshi zigenda hagati mu gihugu n'izigenda hanze y'igihugu hari indege nyinshi reka ingenzi ni nyinshi hagati mu gihugu hamwe no hanze y'igihugu hano hariho ingenzi nyinshi ku munsi aha muri Amerika canke mu bihugu bya Buraya eka no muri Afurika mu bihugu bimwe bimwe nabona hararonka ingenzi nyinshi ariko icyo novuga ni uko muri Afurika uyu iki kiza igihe cyatera kirashobora kuba cyahashitse gitebye kigatuma yuko coba caranahashitse bamaze no kugara gufata imigambi yo kugara ku buryo abo baba barashitse bafite icyo kiza bari bake ariko icyo kiza cyashoboye gushwiragira kirongerekana gatoyi muri Afurika gushika ubu icyo ariko bararaba hari igihe hariho abashakashatsi ibaza yuko ari kubera abantu benshi bakiri bato ugereranya n'ibihugu bya Buraya kugeza z'imyaka se urwaruka muri Afurika ari urwaruka rwinshi baribaza ko byo bari ivyo baribaza yuko bishobora no kuba ku zindi ndwara zose zisanzwe muri Afurika ari malariya cyangwa izindi ndwara z'inkorora zishobora zisanzwe abantu bagatuma baronka umubiri w'abantu ugatuma ushobora kuronka ingufu yo kurwanya iyo ndwara ya coronavirus ibyo byose baracyariko barabyiga ariko icyo umuntu akwiye kumenya ni uko naho bakiriko baraziga ubu hariho umuzo wa kabiri wamaze gutangura wa coronavirus urabona ko ngaha muri Afurika kiriko kiraduga no muri Europe kiriko kiraduga cyane icyo bituma abantu naho baba babonye ko umuzo wa mbere ibitigire byabaye bikeyi barakwiye kubandanya bakurikiza izo mpanuro bahawe kugerageza kwikingira kubera ibitigire biko biraduga no muri Afurika nko mu bihugu bya Kenya, Ethiopia, Egypte n'ahandi.
Ego mwavuze ko kimwe mu bintu bishobora kuba byaratubye icyo kiza kitingana cyane rwose mu bihugu byo muri Afurika ari uko imbibe zishobora kuba zarasubiye kugurwa ariko nk'uko twabyumvise ikibanza cy'indege cya Bujumbura cuguruwe ika imbibe zimwe ziruguruwe n'izindi zishobora kubandanya zugurwa izindi ngingo mubona abarundi muri rusange bufata kugira ngo bagumize icyo kiza hanze imbibe zabo zo bagize
ikiza cyaramaze gushika mu Burundi cyane mu Rwanda eka no mu bindi bihugu muri Afrika ariko cyo izo ngingo bafashe yuko ingenzi ziriko ziraza babanza kuzipima imbere yuko zibaho mu bihugu zarimo hanyuma agasiba kuzipima nk'iyo ni inyigisho nziza ariko abanyagihugu nabo ni nk'aho batoba baje mu bindi bihugu canke batembera barakwiye kuguma nabo ne bamenye yuko kungeneye indwara yandukira kuko yaramaze gushika kandi ikindi nacyo bakiriko bariga ni ukungeneye indwara aho yamaze gushika ubukari bwayo aho abuza gukara nko ngaha bari biyumviriye nko mu bihe batanguye gukanya iyo hatanguye gukanya urumva abantu benshi baja mu mazu canke abantu baja hamwe urumva muri icyo gihe rero bari baramaze kumenya yuko baramaze kwibaza yuko ibitigi bishobora kuduga ubu naho ibitigi biratangaye kuduga uko imbeho mu ntara zimwe z'imiga muri Amerika uko imbeho itangura uko winter itangura ariko ibiharo bitangaye kuduga eka no mu bihugu byo muri Afurika hariho nk'ibihe by'imvura canke ibihe bisanzwe abantu bagwara indwara z'inkorora Dr. Sylvain ashobora kunyunganiraho ariko muri icyo gihe naho ne bashobora kuraba ukungene uko iyi ndwara ishobora kuba kuko amakariyeri ashobora kuduga muri icyo gihe canke ingenzi zitanguye kuduga n'abantu bagatangura kumenyera bakibaza yuko iyo ndwara yagiye ibitigiri bishobora gusubira kuduga ariko igikuru ubu ni uko abantu bobandanya bikingira bembere babe patient ibintu bizofata kandi ariko bose bashobora kwikingira hakaboneka urucanco nibaza ko byose byose
icyo ni ikibazo gihambaye cyane rwose mushyikirije Dr. Sylvain Nzeyimana igihe cyose hatangajwe amakuru avuga ko ikiza cyagabanutse ayo makuru arashaka gutuma abantu badasubira kucitwarika nka mbere ivyo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe vyo muri Leta z'Ubumwe z'Amerika n'ahandi hose ku isi niko bimeze ibintu ku bwanyu vyakorwa kugira ngo abarundi bagume bakanuye n'ibintu
yego iyo Professor Lionel Meshavuze n'iby'ukuri kandi namwe mwabisubiyemo iyo abantu basamaye bakijajara babonye ikiza cyagabanutse bacye bibaza ngo biraheze ibyo ni imwe mu myifato umuntu akwiye kwirinda ni ukuvuga umuntu ategerezwa kuzirikana yuko iyo ndwara nubi ikihari kandi nubi ikitafite inganda aricyo gituma umuntu ategerezwa kuguma agavye nuko uno munsi kubera ingo nyinshi gusa nibo abashakashatsi bakiriko bariga muri Afurika iyo ndwara itakaze cyane nkatwe nk'ayo baca mu Burundi ntiyakaze rwose nta kibuza yuko mu minsi iri imbere ari nk'amwe twosamara bwo kwinjiranwa nicyo gituma abantu bokuma bameze magabo hariho imanongo tuzaganga ritanga kugira ngo bambare ubupfukamunwa boye kuja ahantu bahuje ari benshi bakarabe hanyuma ubundi bipimishe kuko wumvise ikimenyetso ukaza kwipimisha rero tuguma dutanga impanuro kugira ngo abantu ntibibyajyage hari ibintu byo kujya mu mamanza mu masoko n'ibindi n'ibindi ibi leta yari ihagurukiye kugira ngo abantu bagerageze bisunge impanuro bahabwa n'abaganga nk'uko mwabivuze n'ibyo ntawuzi uko ni indwara imeze ejo cyangwa igihe ejo dusamaye tubashobora kwinjiranwa hanyuma uburyo bwo kuvura abantu ino iwacu muri Afurika ntibuteye imbere nko by'Iburaya mbere no ngaho Iburaya hari ibikoresho bya rutura hari ibitaro hari agiye bakarengerwa cyane iyo mbwira rero ngaho natwe ngaho mu Burundi dutewe n'iyo ndwara ikaza yakaze rwose twaba tugira ingorane nicyo gituma igihambaye ari ukuyirinda utarayirwara nicyo gituma abantu baza kujyajyana tuguma tubisubiramo umukuru w'igihugu akuma abisubiramo eka n'abantu bose bafite icyo bagejwe mu Burundi umwe wese ahageza akuma abisubiramo abanyagihugu kuko baguma
Lionel Remesha mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu nk'abanyagihugu bashobora kudewukirwa bakaruha bakaruhishwa n'izo ngingo izo byaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe by'Iburaya aho abantu basa n'abashaka kugaragaza ingingo zaribonekeje mu bisagara bimwe bimwe byo muri Leta z'Ubumwe z'Amerika ikintu abarundi bakora kugira ngo ntibumve ko barushe n'ingingo zifatwa zo badashobora kwandukiranya ikintu bokora n'igiki
egome icyo ni ikibazo cyiza cyane iciza nuko iri randagata ya COVID-19 itaraba byinshi cyane cyane bitabaye byinshi cyane mu Burundi cyane no mu Rwanda icyo ni iciza ko bitabaye ariko mu gihe ibitegerezo duga cyane ibintu birashobora guhinduka nka kujya mu bindi bihugu twabibonye aho ibitegere biduga cyane hanyuma ibihugu bigafata ingingo zo kugara zo kugira ama lockdown kugara cyangwa kugabanya urujya n'uruza rw'abantu twarabibonye nko mu bihugu nka za Kenya atari kure no mu Rwanda barabigize eka no mu bindi bihugu muri Afurika no mu bindi bihugu ariko iyo bagize rero iyo igihugu kigeze aho gifata izo ngingo ni ingingo zikomeye cyane kandi ni ingingo zica zifata abantu zituma ubutunzi bwabo bushobora gushikira urumva abantu bashobora kubura akazi abidandariza ibintu afite amakompanyi cyangwa abadandaza ibintu bito bito urumva umuntu bamubwiye ngo ateze aho guma muhira urumva ngaho hari abantu bishobora kugora kuko hari abantu benshi babaho ari uko bagiye gukora kuri uyu munsi bakaronka aya mahera baciye uyu munsi bakabona kubaho urumva muri icyo gihe nka icyo no handura nk'abari i Burundi cyangwa mu bindi bihugu aho ibitigiri bitaraduga cyane n'uko babandanye bakurikiza izo mpanuro abaganga babaha kubera zituma ibiharuro bishobora kuguma bishobora kuguma ari bike kuko mu gihe ibiharuro byoduga cyane hashobora kuba amategeko ashobora kuba akomeye gusumbya ashobora gutorerwa umuti kugira bashobore gutabara abantu so muri icyo gihe rero icyo dusigurira abanyagihugu ni uko izo ngingo bazifate nka nkamba yego nta cyoroshye umuntu wamubwiye kuca mu manza wambaye agapfukamunwa cyangwa wirinda ahantu hari abantu benshi ibyo ni ibintu bitoroshye ni ibintu umuntu ashobora kugira rimwe kabiri agaca avuga oya oya reka ngende nta kundi ariko igikuru ni uko abantu bakwama bibuka yuko COVID-19 irahari naho yagiye ariko igikuru ni ukugerageza ntibandanye itunga mu bitigiri bibe byinshi cyane hanyuma ngo bisinzikaze abantu benshi
Dr. Nzeyimana Professor Yoneda nimeshavuze ikibazo gihambaye cyane gusa cy'ingaruka ingingo zikabije zishobora kugira ku butunzi eka no ku mufuko umunyagihugu ubwiwe ikintu cyokorwa kugira ngo amagara y'abantu ashigwe imbere cyane rwose kurusha ubutunzi ni ikihe twarabonye ko hariho ingingo zimwe zimwe mu bihugu bitandukanye aho bavuga ko kuguma buganya abanyagihugu bishobora kugira ingaruka mbi ku butunzi bamwe bakavuga ko ako uko ari gushyira imbere ubutunzi ya gushyira imbere amagara y'abanyagihugu ariko birazwi kandi ko mu gihe abanyagihugu badafite amagara n'ubwo ubutunzi budashobora kuboneka impanuro mu butanga ntibizeye kuri icyo kibazo
icyo kibazo ni ikibazo gihambaye rwose kuko iyi ndwara yaduteye tutiteguye muri rusange ku isi yose hanyuma iyi ndwara ikaze rwose yica kandi yandukira rwose hanyuma urumva hari ingingo zimwe ziteye gufatwa ugasanga ni ingingo nuvuga zitorohereza abantu niyo nka twe no mu Burundi ibyo ntitwabifite ko byo kugarana abantu mu mazu byarabaye mu Rwanda byarabaye muri Uganda no muri Kenya bakugara abantu bakabuga kugarana abantu mu mazu bakabavuga kwishyira ngo bizane ibyo rero byarageze ingaruka mbi izo ngaruka yombi zabaye muri icyo gihugu murabizi ubunye duhurikiye mu muryango umwe witwa East Africa Community Africa Africa y'Uburengerazuba y'ubuseruko nako muri Afurika y'ubuseruko ibihugu turi kumwe byariyugaranye ni ukuvuga Kenya Uganda n'u Rwanda bitatu muri bitanu byiyugaranye ni Kenya Tanzania n'u Burundi ingaruka mbi zashyitse hariya zaradushikije kubera iyo umubanye yugaranye waba uruja gusumira iwe waba uruja hari abana benshi biga muri Kenya biga muri Uganda hari abantu benshi bajya gusuma bajya mu masoko yo muri Uganda kurangura abo bose ubunye bayicaye hari imiduga yagira ibyo gutwara abantu n'ibintu urayibone yicaye n'ibindi n'ibindi ibyashyitse hari natwe byarazishyikiriye nubwo twebwe tutiyugaranye twarabonye ko ifite ingaruka mbi cyane ariko rero nk'uko mwabivuze umuntu burya ashobora gukora ashobora kurangura imirimo igihe afite amagara meza niyo aca imbere umuntu akavuga ati
reka mbe ndikize icyo kiza ndamukejo hanyuma isigaye umuntu azobiranga nizo ngingo zafashwe aho icyo kiza cyakaze noneho kujya buraya nko mu Bufaransa barasiye kuyugana ni ingingo igoye cyane gufata niyo uri umuyobozi umugabo ni ingingo atakundi ubigenza kuko n'umuntu utugaye utugaye uragira ingorane kuko abantu bashobora kwaya rimwe bose ugasanga n'ubundi ingaruka mbi ziraje ni ukuvuga biragoye biragoye mugabo ingingo yose ifatwa uranze n'ingorane uko izingana seve ino mu Burundi ingorane ya COVID-19 irahari nibyo ariko ziri ku rugero rukaze rwose mu Rwanda aricyo gituma n'ingingo zibe gufata ziba zijyanye n'ibyo turimo ariko ni by'ukuri kugana n'abantu byabaye nko muri Kenya muri Uganda no mu Rwanda byanze ingaruka mbi muri
mujerekeye mutundi bwe cyo bihugu kandi na fetwa arashikiriye alimesha iyo ngiye nkuko cyo kwitwa bivuga uhinga ekano washa bwo gushobora gukorera imuhira ukasanga kenshi na kenshi iyo bakora imirimo ibatuma bateza kujya hanze baba ari bo bantu kenshi na kenshi bashobora kwandukirwa n'icyo cyiza ikintu cyo gukorwa kugira ngo abantu bose bakinyirwe ku buryo bumwe kugira ngo abanyagihugu ndi batezo kuza barasohoka kubera bakeneye kubaho hari ibintu nk'amarita ashobora gukora aho ndi kuvuga muri rusange mu bihugu byinshi byo kwiza
ego muri rusange amarita hariho byinshi ashobora gukora kuko ubu muri iki gihe nko muri izi nyigisho bariko baratanga nkaho ibitigiri byaduze cyane bashobora abaye obligé guhimiriza abantu gukorera muhira nk'uko wabivuze hariho abantu benshi bafite ubuzi badashobora gukorera muhira tuvuge nk'abantu bakorera mu mahinguriro bashobora gukorera umuhira iwabo urumva nk'abo si benshi bashobora kubishobora cyane abandi badandaza ibintu bito bito ku munsi nko ku masoko nk'abo biragoye ko ntibashobora gukorera muhira bateza kujya ku masoko kugurisha hanyuma bakaronka amahera gutunga imiryango yabo no kubandanya ibyo badandaza urumva icyo noyiza ni uko amareta ubu amareta menshi bariko baragerageza kuzamura ubutunzi hari ibihugu byinshi byaronse n'ingurane zo mu banki y'isi yose ya World Bank hariho n'ibindi bihugu biriko birafasha cyane cyane nko muri Afurika Amerika irafasha n'ibihugu bya Buraya ariko bariko barafasha cyane uko ngo bashobora gufasha kuzamura ubutunzi muri ibyo bihugu ariko icyo ndasaba abategetsi muri ibyo bihugu nabyo ni uko batokwibagira abanyagihugu batokwibagira abantu badandaza bafite urudandazwa ruto ruto ni ukuvuga abadandaza nk'ibintu umuntu ntarinda kugira ikompanyi nini ariko hariho abidandariza abikorera utwabo abo bogerageza uko nyine baza barabegeranya bakaborganiza hanyuma bagashobora kuraba ukungene bashobora kubafasha kuko baravuga yuko ishyirahamwe rya International Monetary Fund ishyirahamwe mpuzamakungu y'amafaranga niryo yariko iravuga yuko barabye ukungene COVID-19 yabaye abantu imiliyoni 40 muri Afurika iyi ndwara izotuma baca mu bukene bukomeye cyane urumva muri icyo gihe rero no kuvuga imiliyoni 40 ni benshi muri Afurika yego hari ibihugu 50 ariko ibihugu byose urumva hariho abantu benshi bashikiriwe n'ingaruka mbi z'ubutunzi zivuye kuri COVID-19 urumva muri icyo gihe ibihugu aho biri byose abategetsi bakwiye kwibuka abanyagihugu bakabafasha bakafasha kubarondereye ingurane cyangwa kubafasha uko ngende iki kiza uko kizogenda kirahera bagafasha kugira nabo bazoshobore gusubira kuronka ibyo batakaje kandi babandanye batera imbere mu mazere.
Bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno i Bunagana ku murongo wa FM 99.7
Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibicumunani. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. Nao kwa dukuli kila mwini mmajefa ya Uganda, mga kumviga nilobja atu kuli radio Ijwili Yobora, Voice of Muhabura, kumurongo wa FM, mirongu nani numu nani, nili chikenda. Niradio Ijwili Amerika, iminsi yose, kuva kuwa mbele kujira kuchumweiru.
Degana ingingo zimaze gushikizwa zo kwirinda ikiza cha corona no gukora bishobotse byose kugira ngo nkibandanye cy'inkumbi cyangwa abantu benshi ingingo zikomeye zimaze gufatwa ariko hariho n'ibindi bintu usanga bikenewe byereke isuku byereke ibikoresho izo bintu byose abanyagihugu baronka ku buryo bworoshye mu Burundi
kigo cyane umwe yarayisekeza isomo yaryo hari mu mukuru w'igihugu Gifashijwemo na UNDP igiciro cy'isabune cyarakose rwose ku buryo bw'uko ubunye ku munyagihugu uwo ari we wese kuronka isabune y'ubukaraba hamwe n'amazi ari ibintu bisanzwe rwose n'igiciro cy'amazi cyarakorewe rwose kugira ngo n'umuntu yogira ingorane zo kugura amazi bimworohere rwose amazi yo gukaraba isabune yo gukaraba abaregereje abanyagihugu ibyo kuba mu bukingirizo mu bitaro mu ma centre de santé mu gihugu cyose nuvuga nti ibyerekeye kwikingira coronavirus ni n'ibintu ku maradiyo radiyo nkuru y'igihugu mubwo ubundi hasigaye rero n'amaradiyo mu ntara amaradiyo aguma asubiramo ubutumwa bw'amagara y'abantu busaba abantu kwirinda coronavirus uciye mu mabarabara ugumbona aho baguma bashimiriza abanyagihugu kwirinda coronavirus nuvuga nti uburyo bwo kwikingira coronavirus mu Burundi burahari uburyo bwo kuyivura nabwo ni burahari ku rugero tugeze ko ubuwunyi kumbure twaba tunanirwa abagore babaye benshi ariko abagwayi uko bangana ubuwunyi abagore baravurwa atankomanzi imiti irahari abaganga barafite ibyo kwikingira yego n'abanyagihugu bwabo rero nakubwiye barafite isabuni wari umugambi w'igihugu wo kugabanya igiciro cy'isabuni kugabanya igiciro cy'amazi hamwe no kugira ingamba zo kugira ngo abanyagihugu banywe amakuru ajyanye na coronavirus
remesha mu runani mwagize n'abandi barundi bukorana ngaha muri leta zunze ubumwe za Amerika zo gufasha ikagukangurira abarundi kubaha amakuru hoba hariho n'imigambi yo kubafasha gukorana n'amashyirahamwe ngaha yofasha kugira ngo ashobore gutanga nk'ibintu bimwe bimwe by'ibikoresho haba utuntu two kwifuka ku munwa no ku mazuru haba ibikoresho byo kwa muganga bikoreshwa n'abaforoma hamwe n'abaganga hamwe n'ibindi utwigaro nk'utwo twa turiho canke muba mufite umugambi wo kudutangura
ego uyo mugambi warabandanyije kuko igikuru twari kugerageza gukangurira kwanza abarundi bari muri diaspora bose baje hamwe batangwe bafashe kwigisha twese tuje hamwe tuburunani dufashanye gusangizanya amakuru y'ukumenyeshanya iyi ndwara yateye abantu bayimenye dushikira abantu aho bari hose icyo kintu nicyo cyabaye ingingo nyamukuru kwanza kugira abantu babanze bamenye iyi ndwara kwera icyo twari twatinye rwose nuko eka n'ibindi bihugu byinshi abantu baribaza yuko iyi ndwara eka aho izoshika ko izosasika inganda nicyo gituma natwebwe rero igihe twabona iyi ndwara aho yari igeze ngaha muri Amerika batanguye kuvuga amakari yayo nicyo gituma twari ko turaraba dutangura kuza turahitura twandika mu Kirundi ibyo basigura mu Cyongereza kugira dushobore gushikira abarundi cyangwa abanyarwanda abantu benshi mu buyaga bigari boba batazi icyongereza cyangwa igifaransa ariko bari ku ruhingango kanombi na Facebook kugira dushobore kubashikira tubamenyeshe ibiriko biraba. Igikuru ni uko twabonye babanze bamenye ibiriko biraba. Ikindi nacyo ni kugerageza gushikira amashyirahamwe yino asanzwe afasha mu bindi bihugu mu nzira inzira zo kuvura abantu, ariko tubamenyeshe yuko bariko barafasha ibindi bihugu, ntibibagire ibihugu by'u Burundi, u Rwanda, ntibibagire Afurika. Icyo kintu rero ni ikintu gikomeye, kubera ibyo bisaba kuguma ubibutsa ntibibagire. Kandi ibyo byaranadushimishije, tubonye yuko icya mbere cyadushimishije nuko ibitigiri bitabaye byinshi, ariko naho bitabaye byinshi igikuru iyo ni inkuru imeze neza cyane. Icyo twifuza ni uko ibitigiri byoguma ari bike, icyo gituma tutegereza kukubandanya Burundi ahari wese, Abanyarwanda, Abanyafurika aho bari hose, eka abantu ku isi yose aho yateye, aho umuntu ari wese. Igikuru ni uko umuntu yogerageza akaguma amenyesha abantu babandanye barwanya iyi ndwara, kuko gushika ubu baracyariko barayiga. Urucanco rurashobora kuba ruri mu nzira hanyuma, ariko gushika ubu igikuru ni uko kuyirinda. Umuntu ashoboye kuyirinda, ibyo birafasha kuko bituma abantu benshi badashobora gusinzika.
Amakuru y'urucanco turayagaruka ko mu kanya, ariko nagomba tugaruke kwa Dr. Zeyimana nawe nyine yatubwire mu ntango iki kiza gitangwa gutangazwa. Hari hatangajwe amakuru ategua avuga ko mu Burundi hashobora kuba hari ibitigiri abajejwe amagara y'abantu batashaka gutangaza, ariko mu nyuma bisa n'uko icyo kiza kitasizikaje abarundi cyane rwose. Ibintu byageze gute? Ayo makuru yava he? Cyangwa ni imigambi mishasha yagiye gufatwa kugira ngo ibyo bitigiri by'abandura ikiza cya corona bibandanye bigabanuka?
Yego, ni ukuvuga igihe ikiza cya corona gitangura, ibintu byabaye uko mu bihugu bya Buraya harabaye abagwayi benshi ba coronavirus. Hatewe rero n'igihe bashobora kuvuga bati muruka n'umukuru atware ishyirahamwe mpuzamakungu OMS rishinzwe amagara y'abantu, yaravuze ati ibintu turiko turabona muri Buraya, mu Buraya no mu Bushinwa n'ibyashika muri Afurika ibaye izo bari guhuza. Ati kandi turiteze ko hazopfa abantu benshi. Nuko rero mu Burundi harabaye imvugo nk'iyo, aho abantu baca bavuga barenze urugero mu kuvuga yuko hari abantu benshi barwaye coronavirus, hari ko leta idashaka kuyifatana nkama mugabo mu by'ukuri burya ntawisha umwotsi inzira ikirasha. Iyo bikaba byo abarundi baba barahese, nibyo kiriya gihe hari cyane cyane cyari giteye ingorane, ni uko twari twimirije amatora. Abantu bacu bagira ubwoba rero bati mbega ko hagombaho amatora, mbega ko hazoba imyiyamamazo, izo leta zigende gute? Ubwo abantu ntibazohera bose, kubera urabona amatora ukuntu bigenda nk'imyiyamamazo, abantu barahise bagahurira hamwe ari benshi kugira ngo bize porogaramu z'abakandida zose, umuntu agaca agira ubwoba. Hanyuma rero harabayemo kurenza urugero, niko muvuga ku bwanje, uko abantu bariyarira kure cyane cyane abanyamahanga bakavuga bati mu Burundi ntishoboka ko abantu bariko barapfa i Buraya, bariko barapfa mu Bushinwa no mu Burundi, tuzo ko bariko barapfa ntibishoboka yuko mu Burundi tanguranye zoba zihari. Hanyuma rero murabona byarateye n'ingorane gushika abo ukumvikana guke hagati ya leta y'u Burundi n'ishyirahamwe mpuzamakungu OMS, gushika muribuka n'ibyakurikiye n'utwara OMS mu Burundi baramusaba yuko yokinjura, baramusubiza ubutegetsi bwa OMS bati umuntu nawe tugikeneye kubera yuko ariko amenya nk'urwanya imigambi y'igihugu. Ariko mu by'ukuri jyewe icyo navuga kubera jyewe niho nari, kandi ibintu nabonye ndi muganga, nta ushobora kunyegeza abarwayi ba covid 19 ubafise umuntu byanze kwa hema yarwaye indwara ntijyanye, ntawe ushobora kumushyira n'ibindi udashobora kunyegeza. Ibibazo mu Kirundi ngo ntawe ushobora kunyegeza inkorora, ugiye umuntu akorora ntashobora kunyegeza. Rero harabaye mu kurenza urugero mugabo, nibyo abarwayi ba covid 19 barabayeho mu Burundi, ariko haragiyemo akantu ko kurenza urugero bashaka kugereranya ibiko biraba mu Burundi niko yaba mu mahanga hanyuma munyima umukuru w'igihugu umushaka yaciye yabifatana n'amabaragira umugambi wo kukanya corona virus nuko bikobera barandanya ariko niba dakwagiyemo ibintu bya bya communication n'ibintu bigoye usanga ushobora kuvuga imvugo usanga iteye ubwoba kandi ari ukurenza urugero
Tamisha mwebwe ayo makuru mwayakiri gutera muri aya makuru yatangazwa icyo kiza kicaduka reka n'ibyakurikiye aho byibonekeje ko imigambi reka n'inkingo zafashwe zafashije mu kurwanya iti umurenga cy'abantu bafatwa n'icyo kiza ayo makuru mu ntawe mwayakiri gute uyihweje ibyabaye munyuma
ego twihweje ibyabaye nuko ikiza ubu ibitegereye naho ayo bikiri bito ariko igikuru nuko iyi ndwara kuva igihe yatangura nta waruzi ukungene ibitigiri bizoduga mu bihugu bitandukanye ariko umuntu ico yarazi nuko ukungene iyo ndwara yandukira yamaze kuhashika hanyuma abantu bagateza kugerageza kuyirinda nico gituma nuko iciza nuko muri ico gihe igihe yatangura ikatwe twe yaraduteye ubwoba aho duherereye ibitigiri biraduga tubyumva mu makuru eka tuja twibaza yuko n'ahandi biteza bimeze nk'uko canke bishobora kuzomera nk'uko igikuru ni ukwitegura naho umuntu ataba aragira ingorane igikuru ni ukwitegura umuntu akama yiteguye kuko muri iki gihe urabona yuko naho mu muzo wa mbere hariho ibihugu byinshi ndiko ndaraba nk'ibihugu nka za Kenya, South Africa, Nigeria cyangwa Ethiopia urazi kuri website ya Africa Center Disease of Control urabona yuko ibitigiri byabo naho ati korona igitangura byari bitoyi ariko urabona ko ibitigiri byabo bihaye biduka urumva icyo kintu rero ikintu cy'ukuntu umuntu ateza kuguma araba kuko ibi bitigiri bishobora gusubira kuduka nicyo gituma abantu ntibocya bibaza ngo korona yaraheze ariko korona iracyahari hari aho iriko iraduga hariho ababishoboye ko igabanuka ariko igikuru ni uko ibihugu byobandanya bikorana nk'uko byamye bikorana mu kurwanya iyi ndwara hanyuma bakagerageza n'urucanco rubonetse urucanco ruzokwemezwa bakagerageza na hode bakaja mu barusaba kugira bazorushikirize abanyagihugu
kandi tubibutse twese ko muri kumwe abananya kumviza iradiyo nkurijwe rya Amerika turi kumwe na Dr. Sylvain Nzeyimana akaba ari umukuru w'ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi tukaba turi kumwe na Professor Lionel Lemesha akaba yigisha muri kaminuza Alliant University muri leta ya California aho ni muri leta zunze ubumwe z'Amerika muravuze ikintu gihambaye cyane rwose mushyira ntahe Rebesha cyerekeye ucanco nashaka ugamera mbere Dr. Nzeyimana atubwire ukuntu yakiriye iyo nkuru yatangajwe muri iyi minsi ivuga ko urucanco rushobora kuboneka rukaba gushika ubu bavuga ko rushobora kuba rwugira akamaro nka 90% urumva n'urucanco rushobora kuba rutembere iyo nkuru mwakiriye gute Dr. Nzeyimana
ni ukuri iyo nkuru yawe twarumviye twaranezerewe rwose kuko iyo ndwara ni indwara igisibije ku isi twumvise rero yuko urucanco rushobora kuboneka ni nabwo bwatowe n'ishyirahamwe Pfizer kandi rushobora gukora ibice 90% twasanze ahubwo ari ibintu bitangaje kandi byadushimishije rwose ubu rero turarindiriye yuko ubundi baracyari ko bararugerageza niraheza gupima bagatanga urashobora gukora by'ukuri baranuganuga ko urushaho gutangura kuronswa abantu mu ntango z'umwaka twe tubona hageze kuko iyo ndwara iragisibije ku isi ni ukuri twabyakiriye neza rwose
hari amakuru avuga ko iyo urucanco rubonetse no kugira ngo rutangwe gutangwa rufata igihe kirekire aho mwebwe mubivuga ko ikintu ntibishobora kuba bibateye amakenga ko urwo rucandago rudashobora gushikira nk'abanyagihugu basanzwe mu mezi ya vuba
ego ni ukuvuga iyo urucanco rwemejwe hariho ubundi mwanya bifata kugira ngo rushikire abantu nibyo ibintu nsanga tuzi ariko ukuntu n'ibya korona virusi byagenze byagiye biranyaruka rwose nizeye ko nibyo bizoheza bikanyaruka ikindi gihari ni uko kugira ngo bagire ubushakashatsi bwo gutora urucanco bishobora kuba byatwaye amahera menshi
chagufa kwa jia kwa na yana enshi ayo mahera na yo kipi ngezi para yana enshi makuka yu kwa ni kichiro chukuru chancho kipi wa kipi inge na wiki loko mbito genu geza uguru chancho uguru onsko wa osi lega ni waro onsko wa osi gazo gazo runghae la rugina ito ni kwa yekande igwali sakagiri mwari izi uko nuhu unye mbuke kurawa kumbuku nguluka na umeni ahalia wa anu wasangwa kwa ni chancho wabuka ngo uguru chancho ngu wasa kutera wa anu uguru chancho uguru icha umba ije jose ni namba mizuo tuma uguru chancho uta ronko wa anu jose huko mhina mwri atika ahalia wa nyeshi wa anu chancho wakabuwa kwa ni chancho haru uje uko kutuho nyakwego wa nyafika chame baka atende kila nilindi ugasanga nii chokidurwa inamba chokichiro uwa mwanya uke nangu yoguru chancho uruboneke alikuti mwanya jojo ni kato yuko ili gira wano ya shua kunyaruka gira kazi ni kichiro mbezi chokichiro ala nubasa wa jokishobora mbeza hariho ya mfasa ni kutuwa wa mwafe suri mwungu ni keni hanichaga tatu mbeza wano wa zogu wa shirakite abano
La
ayo makuru y'urucanco kwabonetse twayakiriye neza cyane kubera turazi yuko ugo rucanco mu gihe bazotangura kurutanga ubutunzi bw'ibihugu buzoshobora gusubira kuduga kuzamuka ikanatsinda n'igihe babivuga muri iyi ndwi kuri stock market amakompanyi menshi ibitigiri byabo byaraduze kwera baciye abona yuko ubutunzi bugiye kuzamuka aningoka uru rucanco mu gihe kuboneka iyo rero ni nkuru imeze neza cyane kuko nko mu rwego rw'ubucuruzi nk'ubwo uru rucanco ntibatangura kurutanga tuvuge nko ngaha muri Amerika reka no mu bihugu bya Buraya abantu bagashobora gusubira kuva mu mazu no kuvuga yuko abantu bacasubira gusuma ibintu cyane nk'uko byahora hanyuma nk'ibintu duhora dusumira mu bindi bihugu cyane dushobora mu bindi bihugu ibintu ibi ubutunzi buca busubira kuduga ubutunzi buduze muri ibi bihugu Amerika muri Europe n'ibindi bihugu reka n'ibindi bihugu muri Afurika ubutunzi buraduga ikipe nacyo nashaka kunganira ku byo Dr. Sylvain Nzeyimana yavuze n'uko ubwo rucanco ubwo nibamara gutora ubwo bashaka gutangura gutangira ku banyagihugu hariho umugambi wa OMS wa World Health Organization witwa COVAX Initiative uyu mugambi bawugize umugambi wo kuri COVID-19 biyumvira ukungene mu gihe urucanco rwaboneka ukungene bashobora gushikiriza urwo rucanco mu bihugu byinshi byo ku isi ariko urwo rucanco ntirwaboneka rero hacari intambanyi bacari ko baraziga neza kungere bazoshobora kurushikiriza abanyagihugu ariko bashobora kurutanga no ngaha muri Amerika urazi iyo bariko baravuga nuko bariko bavuga yuko abambere botangura kururonka nk'abantu nk'abaganga nk'abantu bakora mu bitaro abo barashobora kuba mu bambere batangura kuronka urucanco canke abantu baba bamaze kugwara bashobora kubashira mu bwambere mu baronka urucanco ariko uko imyaka izohera iko urucanco rushobora kuzoshobora gushikira abantu benshi ariko icyiza nuko ubu ibihugu biriko birakorera hamwe kandi bikabandanya bitanga ibitigiri by'ukuri by'abo barwaye COVID-19 kuko iyo ibihugu biriko biratanga ibitigiri by'ukuri ibyo bituma nabo zabatanga urucanco bamenya aho bahera kuko nk'ubu babonye hari ibitigiri binini bashobora gutangura guhera hari ibitigiri binini guhincanco abo bantu gusumbya aho ibitigiri ari bikeye so icyo kintu rero ni ikintu gikomeye yuko ibihugu rero biriko biratanga bisangizanya ibitigiri icyo kintu ni ikintu gikomeye ni ikintu giteza kuguma kibandanya naho byaba ari ibitigiri bike ni byiza kuko birafasha yuko mu gihe nk'urwo rucanco rwaboneka kugira bashobore kurushikiriza abanyagihugu.
Dr. Nzeyimana avuze ikibazo gihambaye cyane rwose Lionel Rebesha cerekeye ukuntu abantu batumva kumwe akamaro k'urucandago ikintu mubwira batwumviza n'iki.
Ikintu gikomeye cyane ni uko urucanco abantu dukwiye kubaremesha kuko urazi hari indwara nyinshi ku isi zahora zishashika inganda ndibuka tuganira na ba sogokuru kera baratubwira indwara za kera indwara zari zarashashitse inganda kubera ahatariho incanco kera abantu urumva abantu bari bake ariko sukubwe yuko havuka abantu bake yari kubera abantu benshi indwara hari indwara nyinshi zamara abantu indwara z'ibyaduka zavayeho nk'izi indwara za coronavirus indwara z'ibyaduka indwara zagiyeho ariko igikuru ni uko ubu iciza ni uko baramutse bamenye ko hari indwara y'icyaduka barayimenya hanyuma bakiga iyo ndwara hanyuma bakagerageza gutora urucanco kugira bashobore gutegura imibiri yacu kurwanya iyo ndwara nicyo gituma abantu nobaremesha cyane yuko urucanco ruramutse ruboneka bakaba barupimye neza bakabona ko ego by'ukuri ubwo rucanco rurashobora gukingira abantu nka kurya umuntu afata urucanco w'indwara za tetanus indwara z'igitundu hariho incanco nyinshi umuntu aba yarafashe za mugiga urabona hariho incanco nyinshi umuntu afata kubera yumvise amakari y'izo ndwara n'ukungende iyo ufashe urucanco bishobora no gufasha n'igihe wafata iyo ndwara nicyo bituma naho iyi ndwara ari nshyashya abantu nabaremesha yuko baramutse batoye urucanco rwemewe n'abaganga hamwe n'abahinga ku isi yose ko abantu batagira ubwoba kurufata.
Dr. Nzeyimana, mu gusozera iki kiganiro akamo mutera abarundi muri rusange ku byerekeye kubandanya eka no kubahiriza ingingo zafashwe na leta zo kwikinga icyo kiza akamo mubatera ni nk'akahe?
Egome akamo notera abarundi bariko baranyumviriza eka n'abantu bose bandi Kirundi abanyarwanda cyangwa abanyekongo bumva Ikirundi akamo notera abantu bose bariko baranyumviriza ni uko iyo ndwara ya coronavirus igisubije boyirinda boyirinda kuko burya kwirinda indwara niko gushobora gukira iyo ndwara ni ukuvuga nimba kuvura indwara nk'iyo bigoye kwirinda iyo ndwara nibwo buryo bishobora gufasha kugira ngo umuntu arware kandi cyane cyane twebwe abanyafurika abanyafurika ntitwigeze ndabona abantu bayifatanyenegwe ngo twebwe abanyafurika ngo turakomeye ngo twebwe ngo dufite imibiri ikomeye ngo sinkiye abazungu cyangwa ngo twe ngo dufite abanyagihugu bakiri bato bari munsi y'imyaka 40 n'ibindi uko ni nko gukengera iyo ndwara ni nko kuyifatanyenegwe icyo ni ikintu kibi cyane ishobora nyabuna kuyita sindava igaca icyatsi kinganda gose ni ukuvuga abantu bose bariko baranyumva bumva Ikirundi nibasaba yuko iyo ndwara batayifata minenegwe n'ibihugu bya rutura uno munsi biri mu ngorane kuri iyo ndwara twebwe natwe muri Afurika nitwo kwigereza ko kuko dusanzwe dufite n'uburyo bubayabaye bwa uburyo bwo ku amikoro kuko ibihugu byacu n'ibihugu bikenye yumva rero hagiyemo n'icyo kiza kidusindikaje twokena gusumba icyo nicyo twoshyira imbere icyo nicyo kiza kidufasha kwirinda iyo ndwara ikadufasha kandi gukurikiza impanuro duhabwa n'abaganga.
Twavuze kandi ko eka n'ikibanza cy'indege imbibi zishobora kuba zo kugurwa hari zuguruwe ariko imbibi zishobora kugurwa nk'abarundi bashobora kwidegenzi bakaja mu bindi bihugu akamotera nk'ingenzi muri rusange nakahe Dr. Zeman?
Egome akamonotera ubwa mbere na mbere abarundi ni uko bozirikana yuko nubwo ikibuga cy'indege cyuguruwe ni kugira ngo ubuzima bubandane kuko ingorane zahise ni kugira ngo ubuzima bushobore kubandana ikibuga cy'indege kiruguruwe ishobora mbere gusanga bidukweje ingorane zisumbire izo zizubu ni ukuvuga ko abantu bomera amagabo ku barundi nabo bazofata ingendo kuko urumva ikibuga cy'indege cyuguruwe cyuguruwe abarundi mugabo cyuguruwe n'abanyamahanga ku barundi nabo bazofata ingendo bagume awa geza hose uwagira geza uko bashoboye kwirinda iyo ndwara ya coronavirus bagume yaba akarorero iyo baroye akarorero keza mu kugwanya iyo ndwara bagume bafashanya n'abandi iyo ndwara uno munsi yerekane yuko abantu atacho tumaze iyo turi twenyine abantu tukimaze iyo turi kumwe niyo dukomera gusumbya abarundi abageza hose bafashanya n'abandi ero mwindi yugo kugwanya iyo ndwara bagume babera akarorero keza abandi mu kugwanya iyo ndwara nico novuga kuba doza mu Burundi nabo abanyamahanga bazo mu Burundi ego nivyo mu Burundi iyo ndwara yari ni benshi bayigwaye ariko baje nabone baguma bakurikiza amabwirizwa yo kwirinda iyo ndwara nirijajare nabone ngo tukiye mu Burundi ngo mu Burundi ho nayihari ngo tukijajare oya baje baze bakumije ngo kumvikana yuko iyo ndwara ihari kandi bategereza gushishikara bayirinda mu Burundi kandi nuvuga experience bafise iyo bavuye n'abantu bari bazova muri Amerika bazova mu Bushinwa bazova mu Buraya bati cyo iyo ndwara yabakoreye baze na kibazo dushyira gace iyo experience bafise kuri iyo ndwara baze dushyira gace kugira ngo natwe idufashe kuyigwanya gusumbya aricyo navuga
Professor Remesha kama umote abarundi muri rusange uruhara mwatanguye ni uruhara uhambaye cyane rwose gukangurira abarundi ku kibanza cyukwa guhana hanyira kwa makuru Facebook akamu mote abarundi muri rusange naka
muri rusange icyo nosaba abarundi cyane n'abandi bose bumva ikirundi nuko ubandanya nguko Dr. Stevenson Imana yavuze kubandanya izo nyigisho bahabwa ariko cyane cyane kuzisangiza gufasha kuzisangiza gushikira n'abandi bashobora gushikirwa n'izo nyigisho kuko urabona mu Burundi muri Afrika mu bihugu byinshi byo ku isi haracyari abantu benshi batazi gusoma no kwandika urumva nk'abo duteza kugerageza kubashikira kugira umuntu yari abashikire n'ibyo ku maradiyo ni byiza cyane nka ku iradiyo ni byiza ko dushobora kubashikira ikindi nacyo abo babumvise aya makuru bayasangize n'abandi bose atashoboye kuyashikira hanyuma bafashe kwigisha abantu ukungene bo kwikingira indwara ya COVID-19 kuko igikuru gushika ubu umuntu ashoboye kuyikingira aho ni byiza birafasha cyane ariko no kugerageza kugira ibitigiri abantu ntibibagire yuko idahari bamenye ko ihari ariko igituma igitigiri atari byinshi ni kubera abantu bashobora kuyikingira bumva bateza kubandanya rero iyo nzira yo kwigisha n'inzira yo kubandanya birinda iyo ndwara
mu kane gato cyane rwose kandi mu gusozera akamu motera ingenzi muri rusange zaba zinjira mu Burundi zaba zisohoka zija mu bindi bihugu
ingenzi nazo zija mu Burundi eka n'izija mu bindi bihugu byoba byiza bakurikije nyine ayo mategeko igihugu cy'u Burundi eka cyane cy'u Rwanda n'ibindi ibihugu amategeko basaba bakayakurikiza nk'akama kandi bakongera bakabandanya bakurikiza amategeko yo kugerageza kwikingira iyo ndwara bumvise bagize ikimenyetso bakirinda kuja mu bantu benshi bakagenda bakipimisha icyo kintu cyofasha cyane canke bumvise bameze nk'abagira ibimenyetso canke bumvise ko hoba hari umuntu waba ari kumwe yaba yaragwaye bakabanza bagahagarika izo ngenga bakabanza bakipimisha bakabanza bakarindira kuko ikintu gikomeye ntibyoroshe ariko ibintu umuntu wese ahari hose arashobora guterera umuganda iyi ndwara igahera ikagabanuka cyane ku isi
Professor Lionel Remesha murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwato ni umuganda ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo nkoramutima
murakoze cyane Frederic
tumushimiye nawe Dr. Sylvain Nzeyimana ku kanya mwato kugira ngo umuganda ni radio ijwi rya Amerika kuri ibibazo bihambaye cyane rwose
Ego cyane kandi nkundikije ndabashimiye rwose n'ikindi gihe mwakeneye icyo tuganira n'umuze mu kinyi
murakoze cyane turashimiye kandi na nshuti n'abanywanyi b'iradiyo y'ijwi ry'Amerika bakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese